Icyo kiganiro cyatanguye igihe cy'isaha 3 z'agatondo ku kibumba cy'umukuru w'igihugu kiri Kirindi mu gisagara cya Bujumbura. Cyari kiyomeshejwe n'umunyamabanga mukuru wa Leta Jerome Niyonzima. Cyamaze amasaha 3:45. Muri uwo mwanya wose bavuga ku mbonakazoza nk'umugambi Burundi bwihaye wo guteza imbere igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye ati gukorana rindi ku kivi ariko abanyononera ku muvuduko turi kumwe mu bikorwa.
Abantu banyononeye n'abantu bitwa abakozi ba Leta abitwa indongozi kuko baracatonda bagiye kwicara bavuga ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ntibagiye mu gikorwa bagiye ku kazi abarundi baba ariko baragora kuri uwo muvuduko dutegereza rero gukora ibishoboka byose icya mbere uruhara rwa twese amahoro none amahoro nayo indongozi dutegereza kuba dukora neza ihera ryose rivuye mu gihe cy'igihugu riri ihera rigiye gukorera ubwenegihugu
Sylvestre Ntibantunganya yatwaye igihugu mu myaka y'1993 igihe hari hagandaguwe incungu ya demokarasi Melchiori Ndadaye mu ihirikwa ry'ubutegetsi ryo kuwa 2021 Gitugutu mu mwaka w'1993 nawe nyine akongera agategwa na kudeta arashima intambwe igihugu kigeze ko ariko akagihaze mu ntwaro ku nyungu za bose karacari kanini
muri iki cyo guhindura muri kino gihugu ni uguhindura n'abantu bari muri administration kubahindura imitima n'imitwe byo murandaba hajya administration iyo hari ibibazo by'igihugu mukunda kubabona mugabo hari nk'umuntu ashaka kugurisha parcelle ucubabona two turiyahura uraje iyo niyo bituga abantu babibakaho n'abantu bo mu nzego z'igihugu s'il vous plait baje aho umuntu yari yapanze ngo uraje hasebura ibiti bashaka kuhura umushikiranganji agenda atanze itegeko kubw'ubu mwadugira umuntu ashobora kubaka hari yapfuye kuharenga ntubarubaka
Perezida Domitiano Ndayizeye yarongoye Burundi mu gihe cy'intwaro ufata kibanza mu myaka y'2000 nyuma y'amasezerano y'Arusha yo guhagarika intambara hagati ya Leta y'u Burundi n'imigwi yayirwanya avuga ko atewe impungenge n'ibyo abona mu bantu bari hejuru y'abandi hamwe n'ibikorerwa aho Abarundi bato basaba ijambo
hariho abantu bafise umwina w'ibintu n'amahera rero ku buryo ushobora kwibaza ati mbega uyu muntu yibaza yuko aje kujyana mu kuzimu ntahagarare uwo mwiza barahari koko bimuhaga abo ni bo nyirabayazana b'ingorane zose dufise ngaha bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe gutanga ruswa kuronka amafaranga utavunikiye rero kidafise abakozi bakora ngo bongere itunga ry'igihugu ariko bagashaka kurya badakoze
afatiye ku nama iheruka guhuza u Burundi n'abadandaza bari kumwe n'abanyamitahe bigenga hamwe n'abafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bagire icyo baterereye ku ishyirwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'u Burundi perezida Domitien Ndayizeye yagize ati
aya mukabaje ngaha bazanye imitahe yabo ntitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banze umberuswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera icyo kibazo igiturire
basabwa imbere
y'uko babaha icyo kintu kirahari bambabarire aho bari
ibyo bihuriza ko n'uburongoye Burundi mwa kino gihe Evariste Ndayishimiye mu mvugo n'agasavu avuga ko amaze kubibona kenshi yahisemo kubyifatira mu minwe
asanze umega na karanda jesigaye hari igihe mvuga ubwo nta bantu bameze nk'isi amaga ni isusu tuzabonye aho igikoko cyapfuye wirukanyetse rero usanga inzego zishikwengara ku buryo rero nashije mvuga nti oye rero dutangure tubyikurikiranire urabaza kumva ko bese hariho abantu bayanze abaya nkakorera iki kubera aho bahora banotora basanga twahabonye ibyo birashavuze kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hibyariho hari hibyariho bituma umukuru w'igihugu ari wasaza
perezida Sylvestre Ntibantunganya muri icyo kiya hagati akica urugo karuvamwo nawe imbonakazoza ishoboka Leta irafise abayisambura bakayinaniza kubwiwe ni ugukora ikibereye ku neza y'abarundi
uretse ko turayibona ndibaza yuko arimo kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi mu bintu byihutirwa kugira ngo ijya mbona akazoza ishoboke ni gushyira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abazagira bati nagiye undi mukene sizokoye undi mukene ati mbanze nuzuze ati sinzogenda sizokoye undi mwobo ndiyo waje kugira ngo utunge n'abagenzi bawe barabikubwira barewe ugiye mu ifu
perezida Ndayizeye ati amahoro ni wo mushinge wa byose niyo mpamvu wowe siyo yahungabanya ari ukumugwaniriza hamwe umwe nayo waba kiyumvira hagutembagaza ubutegetsi agira ati mfisuruye no rumuhonda mu mutwe asaba indongozi n'abarundi kwagacira igihugu n'umurundi
gusabikanya birakenewe buja kugira abanyagihugu bafise ubukene nibwo bukene bubinyakuja icyo nifuza n'ukuri mu mutima runo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa nibwo bugezwe nyine byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uzorare bene aba bantu bagenda banyonora izikora ibyo by'amahirya no hino bituma abanyamahanga batinya kuza kuzana icunga ryabo ngaho ibyo bintu bicapfu bitavuye ntibikunda
kuri izo namba biboneka ko zotuma Burundi budashika ku ihangiro Evariste Ndayishimiye atanga umwizero agira ati
amategeko yakurikizwa ihagerezwa bikomeye kuko urireze ugahanwa bakabona bati ujya arahanwa nujya arahanwa abagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu kandi nk'ubu ndazi yuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 muzabona ibindi bishasha ubu dushaka yuko ubushikiranganji budasubira kuba ari bwo bushyira mu ngiro bizi muzabona ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralization ni politiki nziza ko kwituma haba ukabona ko hariho novuga n'ikimuri hejuru yawe ikuraba
muri icyo kiganiro nk'uko byashikirijwe n'urongoye u Burundi ubutare n'irindi tunga kama u Burundi bufise n'iryo shingiro ry'intango y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 buteye imbere mu mwaka w'2060 yavuze kandi ko gushika mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'2025 u Burundi buzaba bumaze gushora hanze amatoni atari make y'ubutare kugira ngo u Burundi haguruke mu iterambere ry'imbonakazoza.